izo nka zifatwa ziva maraso mu zuru zigashuha cyane bikanka ko zirya zigacika intege n'amaganga yazo akaza sanka yavanze n'amaraso nkuko bene bitungo bayivuga iyo zifashwe ntiziteba gupfa kuko atamuti abajejwe bitungo bafise baziha biturutse ko ibyo bimenyetso bataramenya indwara zose bitera kuruno wa gatatu umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Nkurunziza Serge yarishikiye mu ntara ya Ngozi kugira arabe uko icyo kiza cifashe yamenyesheje ko abahinga bamaze kubona mu bipimo bafashe indwara imwe yitwa amakore brucellose bovine mu rurimi rw'Igifaransa ariko ko ibipimo bikibandanya kugira amenye neza izo ndwara n'inyene bo zivura
kuraraba amakore ibimenyetso byayo hanini yoyo nta byo byuko igitongwa kivumuna hanini uhura birimo Zyumvikana rero yuko hari ikindi cyabiteye ari navyo dushobora kurondera cyane guko hari ingwara nyinshi uhura zihuriye ku ico kimenyetso nico gituma rero bisaba ubuhinga bwimbitse kugira ngo dutange neza icyatumye byukuri cyateye iyo ngwara mu aka karere
ibyo byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi aborozi byabahumurije kuko ibitungwa byabo byariko birabaho nako barafise n'ibyo basaba bajeje ubworozi mu Burundi aba ni bamwe mu borozi bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'ijwi rya Amerika
twebwe nk'aborozi turumva dutekanye gatoyi turanezerewe rero nk'ubu ko twatanguye kubona yuko bashoboye gutora iyo ndwara iyo ariyo nibaza yuko batoye ndwara bashobora guca barumenya n'imiti yo gushobora kuzivura bagaseseshwa mu rero nk'ubu twatanguye kurema
ahubwo twaje dufise ubwoba bwinshi cyane kubera izo nka zifashwe zica zipfa tugoma tubona izipfa kandi nta miti yayo twari ko turabona ubu rero turahumuye cyane ahubwo twasaba ababijejwe yuko bodufasha bakarondera imiti kugira ngo dushobore kuvura izamaze gufatwa izitarafatwa nazo namba binashoboka baduhigire n'urucanco
iyo nkuru tukiyumva aduhumurije twiyumvira yuko ikibazo giye gutorerwa umuti twasaba rero n'ukuri baturongoye kuko bama badufasha bagerageze kuko benshi barahahombeye n'igihe gukisha kihahombera urabona ko abahora badandaza inyama badandaza inka barabatanga amakori maze amakori nayo gafasha igihugu
uwo muyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi asabashimitse abanyagihugu baba mu turere turimo iyo ngwara kutarya inyama z'inka no kunywa amata y'inka zamaze kwandura anasaba kandi abajejwe amagara y'itungwa mu makomine kwamba bagavye inka yose ipfuye ko bo cyabihutira kuyihamba bagira ko bapoma naho bayihambye
Nuko ari abashora kwikika mukiza bakabona igitunga kigwaye bagaca bakibaga ibyo rero ni bibi cyane umuntu akiriye atazi neza cyacishye yuko ashobora kugira ibibazo by'amagara kira noneho n'icyo gihe ibyo bica bituma iyo ngwara ikwiragira ijya nino guko hariho wayigikoze ko mu kukibaga hariho utwaye inyama hariho uciye impande araba byumvikana wowe wese kwa cyatiyenda atwaye mugera mu kandi gace katari bwafate cyanki mwiraro giwe
mu kurindira ko haboneka inyishyo ku bipimo byose byafashwe mu ntara ya Ngozi babaye barafunga isoko y'inka yo muvyegwa kandi bikabibujijwe kubaga inka Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika